kubituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabinguruje baje mu gisagara cha Bujumbura mu gitondo cy'uno wa mbere ivyo byaruko no ku isoko kuri Kotebu ico byavuye ko ni giciro cyo kuyunguruza abo bagendesha ivyo byuma cyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura matari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi 3,500 haba kuva Bujumbura aje bubanza canke abibubanza aje mu gisagara cha Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha 3,000 ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi Niyongabo yabwije ijwi rya Amerika ko ni inama yabaye kuri icyo kibazo akavuga ko atumva igituma bahagarika akazi
icyo byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara ya Rwanda twarakoranye inama hano mu biro nyuma yaho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu yunguruza baja mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twabadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku 2,970 akaja ku 3,500 twebwe turabibankira turabwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyine bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga 3,500 ku rugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tukizishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twebwe tukavuga tutiyo mpamvu ntifashe kuko niba abazikuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye byo twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe imingo mu bushikirangaje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yokongera ko kuntari wacu ko ni hafi ilometero 39
abo bunguruza abantu nta n'umwe yashimye kugira icyo ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba n'abo batashimye kuvuga bari bo ariko babwiye abamenyeshamakuru mu ibanga ko bifuza kurihisha 3,500 kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga 5,000 basabwa babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere rya komine Mpanda ibyo buramatari w'intara bubanza temere
n'abanyakinyoma kuko ayo mashyirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashyirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga asa amafaranga bari hamwe komine n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu cyangwa abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere buramatari Niyongabo arabyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cyashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga n'ico cyo gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika icyo gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure ku buzi kuko tuyari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahe Bujumbura cyangwa bakorera Bujumbura batahe ibubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe ino shyirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora tuweze tuburondere imodoka za leta za utrapo zeze zikore kuri umurongo wa rubanza
ni gice musaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora ku bibazo biri mu Burundi bwacu
n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifatikanije nabo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twabyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu ni uko abo bunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musasi w'uno wa mbere nyine na zimwe mu ntwazangabo z'igipolisi zikorera mu gisagara cya Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.